Musanze ntibyatangaje na gatonyi ko benshi bari barindiriye ko ari Benzema akindira urazi ukuntu yigenjeje mu mwaka w'inkino uyu warayo heze cyane cyane mu nkino za Champions League urazi ukuntu yagiye aratwara umugwi wiwe gushika naho batsindira igico gikombe cya Champions League.
Kuba atsindiye ako gashimwe ka Ballon d'Or afise imyaka 34 ni ibintu bitangaje kuko kenshi usanga abakinyi bakomakomeye ku isi nkaba Messi nkaba Ronaldo baronse utwo dushimwe bari ku rugero bari imyaka nyine ijya myaka myiza y'ubuto bakiri bato. Benzema akaba aronse afite imyaka 34 ubundi yaronse ako gashimwe amaze kurenza imyaka 33 nibuka ni Luka Modric nawe nyine akina muri Real Madrid. Bivuze iki kuba aronse ako gashimwe ashitse muri iyo myaka ariko aregereza impera z'umugabo wewe ukina ku rwego rw'ababigize umwuga mu mupira w'amaguru?
Berekana yuko mu mupira w'amaguru ata myaka iriho yuko umukinyi aserura ubuhinga bwiwe cyane hejuru y'abandi kubera yuko nka Benzema niwe mukinyi wa mbere aronse ako gashimwe afise imyaka myinshi kurusha abandi ku myaka 34 abandi bari bayironse n'uyo Luka Modric yari yageze imyaka 33 naho ubundi abakinyi baravuga yuko bagera ku rwego rwiza rwo kuserura umupira wabo bagejeje hagati y'imyaka 25 n'imyaka 27. Rero kubona Benzema imyaka yose yaragwanye kubera ugira akurikirana muri ako gashimwe ka Ballon d'Or uko yagiye araba klase usanga atari mu mwaka weze yabaye uwa kane ahandi yagiye abari kure cyane. Rero buri jezereka bigahani saka abakinyi bose yuko atakwiyebura iyi myaka nta na kimwe ivuze surtout mu by'inkino ufite ishaka ukabona bikunda.
Naho ku rwego rw'abapfasoni wagumije ako gashimwe yari yaronse no mu mwaka uheze ni umukinyi witwa Alexia Putellas akina muri Barcelona. Kubona ako gashimwe gahabwa no ku rwego rw'abapfasoni era kahabwa abagabo gusa igitsina gabo, ikintu cyiza kiriko kirerekana ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni uri kuratera imbere nabo bikomeye ku bwanyu.
Ego birazirekana cyane kubera yuko ni Champions League nyine na imaze imyaka myinshi mu bafasoni ntibari bamaze imyaka myinshi batanga ako gashimwe ka Ballon d'Or ku bafasoni. Mugabo uyu mukinyi wa FC Barcelone Alexia yaradugije umugwi wiwe cyane wa Barcelone ko n'umugwi novuga yuko ariho kivuka uraze urwego ugeze ko wariho mbere mugabo ntiwari mu migwi ikomakomeye haza Wolfsburg itanye imigwi ya FC Lyon itanye imigwi ya umeo yo muri Sweden nayo nyene yari komeye gifise umufasoni yitwa Marta yakina w'umunya Brazil akomeye cyane. Rero ni ibintu biderekana yuko umupira w'amaguru mu bafasoni nawo nyene ukuratera imbere rwose. Icyo nagira nongere ko gusa ni uko muri izo za Ballon d'Or baratanze n'imigwi yigendeje neza kurusumba iyindi. Kuri je rero nkabona yuko byarantangaje kubona Manchester City ariyo baha ikibazo cya mbere imbere ya Real Madrid na Liverpool ikaje imbere ya Real Madrid. Ako nagira ndakacishemo gusa kubera ni ikintu gitangaje ugiye uraraba ni binyamakuru utwara Real Madrid Perez nawe nyene yari doze gose ati ibi ni ibintu bitumvikana kubera yuko aka gashimwe ni twebwe twari tugakwiriye.
Murakoze ndabashimiye cyane.
Murakoze nawe.